ini Newsweek Amerika. Radio Izwija Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda shoti muduteza amatwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyo ngaho ndabahaye kaze mwese mu biganiro byacu
samaro y'abantu samaro y'amahanga samaro y'amakungu amahoro y'Imana kandi byo gutangura kuko iminsi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu itandukaniro n'amahoro y'Imana
uwo ni prezida wa Burundi Petero Nkurunziza avuga mu gikorane cy'amasengesho y'umugambwe CNDD FDD iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turekaruka ko mu kanya gatoya Radio Ijwi Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere tubafitiye ku Burundi mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu kumuhinga amaweje ku gatatu waratunganije gikorane kizomara imisi itatu umugambwe CNDD FDD bavuga ko ico gikorane ari cyo gushima Imana kuvyiza iguma ibagirira ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi Amerika Fidel Antoine Sabimana
Muri ico gikorane cy'imisi itatu categuwe n'umugambwe CNDD FDD uramutse ubutegetsi mu Burundi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabanje kurotorera abitavye ico gikorane
Jewe se n'urotora Imana ifise umugambwe ukomeye ku Burundi ibitubere intambamwe byose bikanadutera ubwoba nta nkeka izobirandura kandi iciye kuri twebwe abarundi Nta muti w'ineza barundi uzozanwa n'abanyamahanga.
Kubimvira ko ivyo avuga bizoguma mu ndoto Evariste Ndayishimiye agira ati
Biracyashoboka ko abarundi bagiranira ineza cyane nyine kuko umuntu yasomye akabona umutagatifu Paulo amawe yakoreye abemera Kristo ntiyokwemeye ko yobaye wenyine abo wa mbere mu kwamamaza hose inkuru nziza y'urukiza ibidashobokera rero amaso y'abantu Imbere y'Imana hoho birashoboka. Jewe maze iminsi nibonera kandi sinkekeranya ko abarundi bagiye guhinduka. Nabone neza ko agatimatare twabitse muri twebwe kagiye gusambuka kuko Imana niyo isambura urwanko mu bantu.
Evariste Ndayishimiye yagarutse ku barundi bakoze ivyaha bikabije.
Abakoze ivyaha vyagahomera umunwa muri kahise nabo nibashira ubwoba kuko nababuze ntibogoba bahiga kwihora. Kanatsinda nta murundi n'umwe atabutse. Mbega uwo kwihora wewe abo yahuze ubwo boca bazuka. Ariko rero nitumenye ko ubutungane ari bwo buzana amahoro. Ni za bingane zaradutse mu gihugu nuko ubutungane kari karanigiye umeshi ubuharageze ko tubukomeze
inyuma yo guhamagarira gusaba imbabazi imana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yemeje ko hari vyabagoye mu minsi heze ariko bagiye guhindura ingendo
abagumye banga mwese abari ngaha abatashitse ngaha bari hije no hino ku isi tuvi ko twigusaba imbabazi imana sinkekeranya nidukekeranya kuko ni turaberanda iyo myaka yose yaciye ibyatuguye ntibibuze ibyatunaniye ntibibuze bo twatsitaye turahazi ko dukoranye ngaho no munsi rero ndega gwaro rimo ruhagize icacu Burundi ubwo twarabigende rero no munsi nwe saherereye umurundi agende aje imbere y'Imana aho yakuye asaba imbabazi tugire intango shasha
Petero Nkurunziza yijeje amahoro ku Barundi
kandi ndababwire kubwiyo ntango shasha Imana yiduha musese karwa maro y'ucacu Burundi. Nibishobora kuyijana nabyo. Samaro y'abantu, samaro y'amahanga, samaro y'amakungu, amahoro y'Imana. Kandi byo gutangura kuko iminsi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu, itandukaniro n'amahoro y'Imana. Imana yo mwijuru niyo cyabo. Byo gutangura kubona amahoro y'Imana cyarice. Atandukanye n'amahoro y'abana n'abantu.
Umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya Gitega na mwana Simoni niwe yavuze ijambo ku izina ry'abatumire muri ico gikorane. Yashimye gushikiriza iryo jambo mu rurimi rw'igifaransa. Musenyeri Simoni Ntamwana yasiguye ko ahisemo kuvuga mu rurimi mvamahanga kugira ngo abatumire bari ngaho batumve ikirundi bumve ubutumwa ashikirije.
Wandi yakara yambwiye ko serukira abatumire naho muri abo batumire akaba hari abatumva ikirundi cyacu ubwo rurimi rwiza cyane ruririmba.
Et pendant que vous remerciez le Seigneur pour le bien que vous avez déjà.
Agira ati mugiye muri ko murashemeza Imana kuvyiza yabashoboje nimuyumvire no kuyisaba kuvura ibikomere abanyagihugu bari hijya no hino bagowe. Ni muri yo ntumbero tubingingira guhurumbira amahoro ubutungane n'iterambere ku miryango yose.
Pour chaque famille.
Mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ko igikorane nk'ico kizohora gitunganywa uko umwaka utashe. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Atizi bya Amerika Washington DC kuri inkuru ya karere k'ibiyaga binini. Icegeranyo c'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku kugana ibintu byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyashikirijwe kuri uyu wa kane itariki 17 z'ukwezi k'umunani. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi cerekana isano hagati y'uruhagarara rumaze imyaka ibiri mu Burundi n'ikibazo c'umutekano mu seruko bwa Congo. Abahinga bishyirahamwe ONU bavuga ko ikiyaya ca Rusizi n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika bibandanya kuba ibibanza imigwi yitwaje ibigwanisho ikoreramwo n'urudandazwa rw'ibigwanisho. Mu gihe ico cegeranyo ca ONU gishimikira ku kugena umutekano wifashe muri Congo, abatunganije ico cegeranyo baradomo kandi urutoki ku migwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ico gihugu hamwe n'urudandazwa rw'ibigwanisho biva mu bihugu bibanyi na Congo. Ico cegeranyo gitanga akarorero ku rubibe hagati ya Congo n'Uburundi, igihugu kimaze kiringo kirenga imyaka ibiri mu ruhagarara. Uwo mugwi w'abahinga ba ONU wasanze hari imigwi itatu igwanya ubutegetsi mu Burundi iri mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko ikorana n'imigwi y'abagwanyi bo muri Congo nk'aba Mayimayi n'iyindi migwi yo muri ako karere. Abo bahinga batangaza ko iyo migwi ari yitwa FNL ya Nzabampema, Red Tabara na Forebu. Bamenyesha ko iyo migwi ikorera mu ntara ya Kivu yo mu manuko ahikorana n'imigwi y'abamayimayi bo muri Congo. Urubibi hagati ya Congo n'Uburundi ntirukingiwe neza. Abahinga ba ONU bemeza ko hari urudandazwa rw'ibigwanisho hagati ya Congo n'Uburundi. Abo bahinga batangaza ko ivyo bigwanisho biva mu Burundi bicishijwe ku ibarabara rihuza Bujumbura na Uvira bikaja mu minwe y'abamayimayi. Bavuga ko ivyo bigwanisho birungikwa n'abasirikare b'u Burundi. Abahinga ba ONU batangaza ko basavye amakuru leta y'u Burundi yerekeye ugo rudandazwa rw'ibigwanisho ko yamara gushika ubu leta y'u Burundi itarishura.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Buramatari w'intara ya Kayanza mu Burundi arifuza ko uno mwaka w'2017 urangira ataruja n'uruza rw'abasegereza rwibonekeza mu mabarabara ku mugwa mukuru w'iyo ntara ayoboye. Ni mu gihe mu gisagara cya Kayanza hibonekeza abato n'abakuze basegereza. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
kumugwa mukuru w'intara Tayanza na cyane cyane hafi y'isoko ya Kijambere niho hibonekeza ku bwinshi abana n'abakuze atakindi baharangurira ataru gusega. Bamwe mu bana bayazanijwe ya Amerika bavuga ko gusegerereza babitumwa n'ubukene mu miryango, bagasigura ko batagiye gusega batoronka icyo bafungura.
Amahe andi mumuji vuga mwikinga hariya
Sabana gusa basegerereza ku mugwa mukuru w'intara Kayanza urabakenyezi usanga bazananye n'uruvyaro rwabo. Bamwe bagasigura ko abagabo babavyaranye babataye. Uno mukenyezi numwe muri abo
se twabanye mwaka yumve ngo ndababyasho kandi ukati muzo dupanzemo nawe nobona n'ubu unye nawe no kugara nkubitijisha sabatunzwe namwe bw'abantu n'ukuri katembera mu dusaiti akasina katsinzi katsangura katsima turarira n'uto twana siko turaseka imana imaye akarasi yonza nta mbuza nawe nsaguma ndondera kusika ndosa katsima turarira.
Buramatari w'intara Kayanza aremeza ko ku mugwa mukuru w'intara Kayanza harabasegerereza mu mabarabara ari ku mugwa mukuru. Anisende yizeye avuga ko abenshi arabo mu mitumba ihanamiye igisagara cha Kayanza kubera ubukene buzuri inzara. Umutegetsi avuga ko hari kiriko kirakorwa kugira abo basegerereza basubizwe mu miryango.
Umwaka kugeza guhera atamwana n'umwe ari mu barabara ngaha mu ntara ya Kayanza kandi twaza ko no mu gihugu cyose ariyo ntumbero yafashwe sabana gusa eka nabandi bose basegereza mu barabara bo bongera ngo numwe abashobye kuraba ngira ngo baragabanutse kera bari benshi cyane ntaje ahantu bandi biraya wasanga hari abantu benshi bakecura baki mugabo ico cyo donzo twagitoreye inyishu ubu ngira naho boza ngira ngo barinyegeza kuko bo ntidushaka kwemera ko abantu bakuze baza gusa.
Ubwo bukene buvugwa mu ntara Kayanza bunatuma bamwe mu gwaruka rumanuka mu gisagara cha Bujumbura twibaza ko ariho hari ubuzima. Abo nabo bagenda benena ku makamyo manini manini nk'uko vyemezwa nuno musore ijwi rya Amerika ryasanze ku isoko yo mu Kayanza.
Hariho nk'abana babifatira amamodokari bakenena inyuma bakagenda fata ugendo hanyuma bagaheza bakagaruka biravana n'uburyo bw'umuntu naje ukata uburyo mfise nokwenera umuduka nkacikaba hanyuma hagaruka n'ubukene buriho ko ari gihe nk'umwana ava mu misozi abona uko iwabo ukuntu bamerewe cyabona n'uko abayeho bitamworohera muhira agahavuga ati derekana igire nko mu gisagara.
Buramatari w'intara Kayanza Anisenda yizeye avuga ko niyo ngeso afadekanije n'abajejwe umutekano mu barabara bariko bagerageza kuyirandurana n'imizi.
Baragenda bamwe buriye kuri ya miduga minini minini turamaze kuronka no muri no minsi. Hariho mu buramatari wo muri Bujumbura yantumye ho gutora abana, hari abana batatu twatoye. Ibyo navyo nyene n'ibintu biri mu byo tubwiza kugwanya turiko turakora n'igipolisi kijejwe gukinga impanuka kugira ngo mwe nabo bana baze barababuza kuri iyo miduga reka no mu ntwaro twese tuzofasha kugira ngo icyo kinjo kuza kuri iyo miduga bagende i Bujumbura kihagarare.
Buramatari w'intara Kayanza imwe mu ntara zivugwamo ubukene buturutse ku igurirana ry'abantu avuga ko kugira bikunde abo basegerereza mabarabara basubizwe mu miryango hari kuhashingwa amakomite kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'intara azo bakurikiranira hafi. Ayo nayo akazo bajejwe guhimiriza abishoboye gutanga imfashanyo kuri abo bantu aho nikora. Ku mugwa mukuru w'intara Kayanza Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Radio izwi rya Amerika i Washington DC. Ibiganiro bihuza Abarundi birongowe n'abunganizi Benjamin Kapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania hamwe na Yoweri Museveni perezida w'igihugu cya Uganda gushika ubu birarindiriwe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Vital Bambanze yahoze ari umukenguza amateka akaba muri iki gihe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba na Ildefonse Rugema umurundi aba mu gihugu cy'Ubwongereza akurikirana politiki hamwe na Innocent Bano yanonosoye ibibazo vya politiki. Vital Bambanze atangura avuga uko ku kintu gituma ivyo biganiro vyama vyasibishijwe.
kama ndeleje nuga ko birawa chikona ilika ndeleke ko birawa ndanya neza kugira ngo turabe ko amakati cyangwa ndyane tumafite tubona ko zuhagarara je nuga ko ahanene ya ingorane no zifatira ku mpande ibiri uruhande kwa mbere no vuga kubijanye bamena mbere ho n'abateze kujya mu biganiro kuko uri kurakurikirana hirya no hino kumviriza abacanye bariya sanga n'uwese avuga ati jewe sinshaka kuganira n'uyu bivanye n'ibi cyane biriya aho ni ku ruhande rumwe abandi nabo bakavuga bati twebwe natwe dushaka ibiganiro bitarimwo ibi cyane biriya aho rene ku mpande zibiri tuvuga nk'abo baserukira leta y'Uburundi cyane no ku ruhande rw'abajya tuvuga ko nabo bahunze cyane uruhande tuvuga ko ruri kumwe na leta iyo no ni ntambwe ya mbere urundi ruhande nabwo nibaza ko kwijanye n'uburyo ko kumbure umufasha mu biganiro yoba kumbure ataronka bukwiye kugira ngo atumire abacanye bariya bivanye n'ibyo amakungu kumbure basaba bati mbega ko aba bamizi impande zishamiranye batumvikana neza ko fasha
Kubwanyu rero mushana Vitali Bambanze ahanini amakosa muyashira ku banyapolitike b'Abarundi.
Yego je novuga ko impande ziri mu matati je novuga ko hariho ukudadika ku mpande zose.
Reka tukibaze icyo kibazo tukibaze n'umushana hi defense rwema kubwanyu namwe i defense rwema ikintu mwibaza cyo bagituma ibyo by'umuhuza bidatuma ko biganiro ku magenekezo byatangaje n'iki?
Ego me murakoze kumpa ijambo nibaza yuko ibi bintu ibiganiro bisa n'ibitumaze iminsi tubikora ariko rero murabona namwe nyene yuko atantambwe na ntoya ibaho ibi biganiro harigiye bisa n'ibitanguye mugabo hagaca mu kibibuza ikitanke kiriya ibi rero ibintu tumaze kubona nuko nkuko mushinga nahejeje kuvuga abanyagihugu bugiye ntangorane bafitaniye uravye ibiganiro bihuza abanyepolitike ama abanyepolitike abasigaye kuraba nabo yuko by'ukuri bagomba kuganira kugira abanyagihugu baronka amahoro barime bimbure abataye igihugu batahe ibintu be n'ibyo mugabo rero ikintu giteye amakenga nuko abanye politike bacu b'Abarundi bidatomoye neza yuko baganira kugira ku nyungu zabo kugira igihugu byo bashaka hanyuma muri ico gihe ego data naho bokumvikana byohagahengwe kamahoro Abarundi bose mugabo rero twegwe twibaza yuko ibiganiro byari bikwiye kuba kugira abarundi turonka amahoro arama
muri ko muvuga mushyana i defense rugema muri ko muvuga ko mu biganiro bajamwe abarundi banyapolitike bashira imbere inyungu zabo
urumva n'ukuri twemwe ni nka byo tubona barashobora kuba harimwe bamwe bavugira abanyagihugu by'ukuri mugabo rero igitangaje namwe murabibona ni nku urabona hari uruhande rumwe bavuga ngo amahoro mu Burundi amahoro ariho urumva babona yuko umenga ibyo biganiro si byo kwihutirwa cyane ugacusanga nabandi nabo bavuga atahubwo nyabuna ni muze twicane tugirane ibiganiro tuvugane ukuri kandi ibyo biganiro murazi ko ari byo barundi bose ibyo zo kuvuga ngo gucagura uwo muganira canke mugakumirana muri ibyo biganiro ibyo navyo nyene ibyo biteye ingorane mu gihugu nibyo bitumye abanyagihugu baguma mu magogwa baguma mu buhungiro ibyo ni ibintu biteye isoni nibaza yuko abarundi iyo mvuze abarundi biranagoye gusigura kuko iyo tuvuze abarundi ngira n'abanyepolitike bitwa ko baserukira abarundi bo kurekana by'ukuri ko baserukira abarundi kugira bumvikane abanyagihugu baronka amahoro mugabo rero ikintu je ngansubira mu bibaza yuko izo mpande zose z'abaganira ikintu tubona kugira n'ukuri abanyagihugu tubone iyo turi ko turaja tubone yuko hariho inyishu iri kwirarondegwa nuko mu mpande zose hoba ico barekuye ivyo rero nshatse kuvuga iki abagirizwa kuba bariyamirije manda ya gatatu leta ariko ikuraba ati ego naho mwayiyamirije muga ni muze tuganire hama nabo nabo bagwanya leta bagwanya bakabona yuko iyo manda ya gatatu murabona ashiri kwiranahera baraba ingene bokumvikana kugira iyo migambwe yindi abonye politike bandi baronke aho bavugira baronke ingene bashikira abanyagihugu murazi ibintu by'udemokrasi yatangwe n'izosubira inyuma abo bose baronke ingene bahiganwa mu matora atabonje wangura
reka mushana he innocent bano amakuru yatangajwe n'ibiro by'umuhuza yavuga ko ivyo biganiro bizoba byasozerewe mu kwezi kwa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu amezi abiri agiye kurangira ikintu mwibaza cyo bari ngwane niki
murakoze cyane yabamere mu biro by'umuhuza nare kutisha kibazo kuko sinzi igituma ibiga ya matariki yatashe gukurikiza ubwo bari barivuze mugabo nkuko mubizi mu byerekeye y'abantu ariko barayaga icyo baba ariko barayagira rimwe na rimwe bavuga ko gihinduka kidakirahinduka uko ibihe bigenda hariho n'ibindi bintu bishobora kuzamo hagati bitewe n'ibintu bitatu icyatumye abantu bashobora kwicara hamwe kugira baganire abo bantu bateza kwicara hamwe kugira baganire bari bo eka n'abandi bafasha kugira ibyo icyo biganiro bishobora kugenda neza hari igihe rero muri ibyo bintu bitatu byose usanga harimo ibintu bimwe bimwe biko birahindagurika ari nacyo gituma uri nk'umuhuza uca uraba ingene mu gifaransa navuga ngo kwiadapta ku iyo shanjuma iguma iba muri ibyo bintu bitatu nibaza ko impamvu nyamukuru zishobora kuba ziri mu ibyo birashobora kuva kuri bamwe badashobora kuba bari hafi birashobora kuva nk'uko umwe yabivuze ubwa mbere ku buryo butaraboneka kugira bashobore kubandanya ibyo biganiro birashobora kuva no ku bantu bateza kujya muri ibyo muko kuyaga abari bo mugabo ngarutse nibaza ko ingene ibiganiro bigenda nk'uko tuvuga ko ibiganiro byose ni processus ce n'est pas une fin donc ni ibintu biba abantu barica bakayaga nk'uko rero ibiganiro biraba abarundi kandi tuzi nyine byateguwe hariho icyo nokwita amavore abiri hariho vore ya mbere yabereye i Burundi abarundi bakicara bakayaga na kujya nyakubahwa umukuru w'igihugu wa Kenya aheruka kubivuga muri aya matora yaheze ujya ababanyi ni bakwiye kuyaga abajya abantu babana barayaga bakumvikana ko nabazi ibibara gishinga kuko amahoro ntibaraba ubwa mbere abarundi rero baricaranye ukwabo barayaga baravugana ibibubakiye baravugana igituma izo ngo nabyo ziba kujya ntibyose kubashyikira kuko ntibizoshyikira umurwanyi byose byabikubishyikira kuko abanyepolitike n'abanyepolitike nk'uko byabivuze abanyepolitike baragenda muri aba bana babandanya babana ari nacyo gituma ibiganiro bya mbere byari kuba hagati y'abarundi hagati yabo ata muntu wo hanze mugabo rero kubera nk'aho ibindi yindi bore nabisaba gushika ko yo hanze bavuga bati mwe muteza kugira ibiganiro muteza gushyira hamwe aba n'aba 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 nibaza yuko naho nyine bica bituma mu bahuza abantu bibatera ingorane ko ntibacabona abateza kuyaga bari bo inyene muteza kugira ngo bitera ingorane
inosambano muri iki gihe nk'uko twabivuze hari intumwa z'umuhuza ziri mu Burundi Bujumbura mu Burundi murafite ikizero ko ibyo biganiro bishobora gutumwa ko mu minsi ya vuba
nibaza ko ibiganiro birabandanya ntagira bibaza ko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya mugabo nk'uko nabivuze ko ari processi abantu bayaga bafite n'izindi nzira nyinshi bahuriramo bafite n'abandi bantu benshi babijyamo navuze ko hariho abafasha hariho abo byegwa nibaza ko abarundi babandanya bayaga haba mu Burundi kandi bari hanze nibaza ko hari izindi nzira babandanya bayagiramo mugabo rero kubera ko ariyo processi nyine atakuvuga ngo ibiganiro biherejeje umunsi ibintu zashyize ku izi nibaza ko izo nzira zose rimwe na rimwe ziba zizegereje kugira barabe icyo bashobora gushyika ku bya bindi byatumye ibiganiro bayaga
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Evariste mwiriwe neza muri hehe ga Evariste izina ry'ikirundi ni nde
ndikumana
murafite ikibazo murafite icyumviro
bo jewe mfise intererano
yego
jewe cyo mbona haba
opposition cyangwa leta urabona bose batana kamakosa ukotime yavuga ngo ibiganiro biriko biraba iyindi kavuga yuko byahagaze n'icyo nsaba nk'umunyagihugu asanzwe nasaba yuko bakumvikana hanyuma bagahuza bakaganira ku buryo twebwe abanyagihugu bato bato twova muri krize turimo ubukene buraturembeje ntacyo tutiyu icyo nicyo nasaba nk'umunyagihugu asanzwe.
Murakoze Evariste Mushyantahe Vital Bambanze umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Evariste asa n'uvuze ikibazo cyashikirijwe na Defense Rugema akivuga ko abanyapolitiki bakwiye kumvikana bagahebereranira icyumviro cy'iyo mu kivuga kwiye
ahubwo umunyagihugu cyangwa umunyagihugu atanga icyumviro twese tuwushimikira ko mbere shaba n'ikintu cyo kugurura amaso cyangwa kikugurura amatwi y'abanyapolitiki bacu kuko kenshi na kenshi na wisha umwotsi inzu irikirasha ibabye ingorane turimo ubu mu Burundi cyane tukaraba ibiganiro bavuga bati bamwe baravuga ngo ibiganiro birabandanya abandi byarahagaze nuko tuzi neza ko same na mbere hoho ibiganiro ndabiriko biraba cyane bashaka ko biba nuko hariho ingorane ziriho mu Burundi zabaye kandi ziboneka ari wa mwotsi ingorane ndabihari ubu hari ingaruka ziboneka ku dutuzi bw'igihugu cyanye amagara y'abantu birubye byose kuko urabye nk'amakungu baravuga bati amakungu nayo nayo yarahagaritse imfashanyo kubera ari bitagira neza muri politiki mu Burundi. Urumva rero ingorane zica ziba ku buryo usanga nk'umunyagihugu yagize ikibazo kijyanye n'izo ngorane ziba zizatanye n'amasasi ya politiki hasi.
Ildefense Rugema mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko impande zose zohiberanira ni navyo bita mu bintu by'abantu hanonosoye amatati ibyo bita win-win situation. Muri iki gihe tukavuga ko abarundi bari mu bose basa n'abatakaje umushyantahe Vital Bambanze aravuze ukuntu hari ingaruka mbi ubukene imfashanyo zahagaritswe ikintu mwubwira impande zose n'ikihe akamumotera impande zose n'akahe mu kanya gatoye cyane rwose umushyantahe Ildefense Rugema.
Egome akamutwotera abo banyepolitike ko nibo ba nibo ariko basa n'uko bariko bararondera uwo muti w'ingorane tumaze mu gihe. Ikintu twababwira n'uko n'ukuri bo kwikubita agashi bakaraba yuko mu maguru masha bogerageza bakicarana nk'uko navuze bagaheberanira ibyo bapfa hanyuma kugira abarundi turonka amahoro.
Emotional innocent bano umushyantahe Ildefense Rugema avuze ko abarundi basana bariko bitumvikana gituma abarundi badashobora kumvikana ikabaka avuze ko biteye isoni mu makungu muri kiye kandi turabona ko abarundi bose bariko ratakaza haba abanyapolitiki haba batavuga rumwe na leta haba abanyagihugu ukene bugarije ikintu mubona cyokorwa amaguru mashana iki kugira ngo abarundi nkuko Ildefense yabivuze basubire biyambike umutamana
cyemeraga yuko uko Ildefense yabivuze siko ndabitahura je nibaza ko abarundi barafishaka yo kuyaga kandi abarundi barazerekanye mwarabonye ko abarundi mu Burundi barayaze barashikiriza n'ibyo biyumvira hariho ibintu bishobora gutandukanya iyo turiko turavuga ngo abanyepolitike ngaho muri opposition ngo n'aba leta nibaza yuko ni gutomora hariho akagusha abanyepolitike bakoreshwa n'abantu bo hanze n'abandi bakwita ati n'abanyepolitike bagwanya leta bari mu gihugu bafite ibyo baterera mu gihugu abo bari hanze rero ni umuti watwama kuvuga shiti niba abantu badashaka kuduma ku rutoki bavuga bati aba bantu numva ko hari ikibazo bafitaniye n'abari mu Burundi bateza kuyaga ko ibyo ko tubitandukanye abari hanze rero ni ukwita abaradiko abaradiko nabo babanda bavuga bati ibintu biriko birasa mu Burundi ibiganiro byanze kwa batayaje na twebwe ni ntakizoshoboka nibaza ko harimo ukugaya abarundi abarundi baricaye hamwe haba muri opposition ninde mwopoza wa mbere twovuga mu Burundi aruta Gwasa onora umunsi nk'amateka Gwasa ninde muntu umwopoza wa mbere mu Burundi twovuga karuta Iprona mu Burundi mugabo rero kubera hari akagwi kubera ingo zaba kuri ibyo duhitemo bagiye hanze abanyapolitike bagiye hanze bakabona yuko ari bo twokwita Alpha Omega mu byerekeye by'u Burundi nibo babandanya badadaza naho jewe mbona yuko abarundi intambwe dufite kuno munsi y'amahoro amahoro ari mu Burundi eka n'indi ntambwe nuko twovuga tuti yego hari ingorane kubera ibihano bagiye bafata byafatwe n'abo bantu bakikiye kwagwi aribyo byotuma abarundi bagatikizera umugabo nibaza yuko abanyepolitiki babandanya bayaga abari mu gihugu babandanya bayaga eka nabari hanze bamwe bamwe barayaga nabari mu gihugu abo rero bateye ingorane nibaza ko basaba kubona ibintu biko biradi
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwese nshuti mukundira iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twati bafite kuri isaha niho bigarukiye tuboneye hakanya kugushimira engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma na fazo yadufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwashikijwe na Fidel Niyonga twashimiye kuba muduteza amatwi tubifuriza amahoro y'Imana tubasaba no kubandanya mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika radio yanyu